Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose saa kumi gushika saa kumi n'imwe mu Burundi no mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Uno munsi tugiye kuganira ku kibazo cyo gufunga burundu kuvyara ku bagabo, cyo bita vasectomy mu Gifaransa. Mbega abakenyezi baciyumvira kwiki, baragishigikiye cyane ntibagishigikiye? Kaze mwese, cyane cyane abakenyezi n'abigeme bimirije kubaka ingo zabo, batubwire icyo biyumvira kuri iki kibazo. Mu ntara ya Karusi, abagabo muri iminsi barijukiye uyu mugambi wa vasectomy. Nivyo tugiye kuganira, mugume ku maradio yanyu. Mbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana dushikirize incamake y'amakuru avugwa ku Burundi. Aloise, wiriwe neza?
Wiriwe Oriana. Ku Burundi hari abantu birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda baca begeranirizwa muri komine Kirundo mu ntara Kirundo i Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze kuri telefone. Jean Bosco, mwiriwe?
Nyine cyane Aloise.
Ego me, uri kurakurikirana ivyabo bantu, abo bantu bavuga ko birukanywe kuzihemvu?
Ego gushika muri kano kanya twamaze gushobora kuganira n'abagera kuri babiri muri bo batubwiye yuko birukanywe burizi wa imodokari ata kintu na kimwe bashoboye kuzana mu bintu bari bafiseyo. Abo twavuganye, umwe yari amaze imyaka igera kuri itandatu, uwundi nawe yari amaze imyaka igera kuri itanu. Bakaba batubwiye yuko mu kubirukana babaza ko bafite ibibaranga ibyangombwa biyemera kuba muri icyo gihugu. Ahandi naho bakatubwira yuko babasaba ibyangombwa bijyanye n'uko bari impunzi, utabifite bakaca baheza bakakwirukana. Ubu rero abegeranijwe ngaha mu Kirundo bahashitse kuva hirya y'ejo, bakaba bari baharugwa mu majana abiri. Ariko rero hari abamaze kure kugana, cyane cyane nk'abamaze kuronka abantu babazi, baraza bakabatora. No muri kano kanya turiko turavugana, urongoye igipolisi mu ntara Kirundo ariko araha abaje abafite ababo babamenye kugira babatahane. Bakabatubwira yuko banezerewe, ndetse n'ababaki harimo cyane cyane ababyeyi bakatubwira ko babakiriye kandi banezerewe ko babaheruka kera.
Ego, nicyo nagenda kubaze, hagwiriyemo abaki, abakenyezi, abana, abagabo, imisore, bameze gute abantu?
Mwe tumaze kubona nta mukenyezi n'umwe turashobora kubona muri abo bantu. Haguriyemo cyane ugwarukana, cyane cyane uvuga ko ruri munsi y'imyaka iri munsi y'imyaka 25. Abo twavuga ko bakuze cyangwa barenza iyo myaka ntabwo babonekamo cyane. Abenshi n'abantu ubona ko bagiye gukora muri icyo gihugu ari abana, ndetse n'ababyeyi bakatubwira bati turabona ko n'ibimenyetso byo ku mubiri biranga ko bakuze biragaragara.
Hari abategetsi mumaze kuvugana baba mu gipolisi canke mu ntara kuri icyo kibazo kugira bagire icyo babivuze ko?
Ego, muri kano kanya mu buramatari w'intara ya Kirundo n'icyo nankahomba yarahigiye kuhaca, tubye yuko bariko barakora igikorwa cy'ubwa mbere cyo kugerageza kumenya umwirondoro wabo, uwo bashoboye kumenya akaca bamurungika. Ndetse n'uburongoye igipolisi mu ntara nyine nicyo gikorwa arimwo, ariko ararungika abashoboye kuronka ababamenya, ababyeyi babo canke abatware. Ariko rero yatubwiye yuko umuntu wese uwo batarashobora kumenya umwirondoro wiwe neza na neza kugira bamenye iko yagiye canke ahaba, yuko badashobora kumurungika gutyo. Oya, ni ukuvuga ko babanza kurindira akaboneka umuntu abazi neza ari umutware canke uwo mu muryango canke se wabo canke nyinabo.
Urakoze, urabanye udukurikiranira hafi vy'abo bantu tura naho mu kanya mu yandi makuru akurikira.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ndabahaye ikaze mwese muri kumwe na Oriane Tanga Ishaka. Mu Burundi gufungisha burundu kuvyara bisigaye bikogwa n'abagabo batari bake, cyane cyane mu ntara ya Karuzi. Abagabo bangana igihumbi nibo biyugaje burundu mu mezi 15 aheze. nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga muri aka kanya twiheza ico abakenyezi babivuze ko muri murahawe kaze rero mwese mu kiganiro muri isanga muri aka kanya
muri isanga Muri sanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko tubabwiye mu kanya mu Burundi gufungisha Burundi kuvyara cyo bita vasectomy mu gifaransa bisigaye bikogwa n'abagabo batari bake cyane cyane mu ntara ya Karuzi neza na neza komine Buhiga abagabo bangana igihumbi nibo biyugaje Burundi mu mezi 15 aheze kandi n'ubu baguma bitabira uwo mugambi abajejwe ubuvuzi muri iyo ntara barashima kuko bavuga ko umugambi wo kuvyara ku rugero udategerezwa kuraba abakenyezi gusa Bega bakenyezi muri rusange biyumvira iki kuri uwo mugambi wo gufunga Burundi kubagabo. Kuri iki kibazo twatumiye abakenyezi babiri batabibona kimwe batubwire aho bahagaze n'impamvu yavyo mu kiganiro tugiye kugira muri aka kanya. Ariko mbere yaho reka twumvize inkuru mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana yaduteguriye ejo hirya y'ejo yerekeye uyu mugambi wo gufunga Burundi kubagabo muri iyo ntara ya Karuzi. Tumutega amatwi.
Uwo mugambi wo guhimiriza abagabo guhagarika kuvyara mu Burundi ivyo mu gifaransa bita vasectomy ni umugambi benshi bavuga ko vyinshi bamwe bavuga ko bitabereye ku mugabo abandi bakavuga ko umugabo ashobora guca atakaza ubushobozi bwo kurangura amanga yabubatse kuri mikoro y'ijwi rya Amerika muganga Jean Zisabira ajeje ibijyanye n'ubuvuzi ku bitaro vy'Ibuhiga mu ntara ya Karusi ahari abagabo bashika igihumbi baje kwiyugaza Burundi mu kiringo c'amezi 15 aheze yaratubwiye uko bakora ico gikogwa
wo mugambi ara abagabo barawitavye twaragi kwigisha guhimiriza twabonye uko dukoye kubagore gusa bitatanga novuga amazita meza gusumba dukoye kuri bose abagabo batari bake baravyitavye kandi abo bantu yavyitaba baratarabiyagirira kandi byagenze neza umugabo wese azane tubimukorera hariho aba ibyo dufatirako akunumva yuko umugabo tutwaye imyaka bafise turabakaye n'abana bafise minimum bafite abana bane
imyaka nayo
imyaka nka 40 akaba kandi yavyumvikanye n'umugore badusinyire kuko iyo abinsanze uwo tubigiriye ntasubira kuvyara
muganga Jean Zisabira ati niko wifata umwanya muto
kobwa kinyaruka umugo tubigiriye tatahubwo nyene tadahuta mu tunine kugira ngo tubabare butoyi bo abafise buca buhera hanyuma tatumubwira yuko amara iminsi 3 atangwe amanga yabubatse nyuma iminsi 3 cyarangura
bamwe mu bagabo biyugaje Burundi muri komine ya Buhiga bayazo n'ijwi rya Amerika baravuga ibituma bahisemo kwiyugaza Burundi muri Kiegerevaze umukuru w'umutumba wa Gwingoma ari mu bafashe ya mbere mu kwitaba uwo mugambi
ikintu cabe dutumye ni kuvuga ko twebwe twadusanze tutifuza kubyara abana benshi b'umurengera kubera ikibazo ibibazo by'amatongo twagiye kubishika kuko tutumbije uwo mugambi uje twaciye tuvuga tuti rero dufati ya mbere tugende kugira ngo turabe uko twahagarikira aho twari tugeze
warugeze ku rubyaro kwa kanga
narigeze ku mbyaro indwi ariko biraboneka ko rero iyo tutahagarika na 10 bovutse mugabo sino
Ndwa Yosefu ati umugore ashobora kwiyugaza ariko ugasanga umugabo agiye kuvyara hanze abana bakaguma bagwira
jewe narindutse kuko nabona yuko abana afise ari benshi cyane
umukenyezi wawe mwarabwiye inama
umukenyezi wanjye twarabwiye inama jewe nahisemo mu kugenda kuko mbona yuko izindi ngorane n'abanza zikuri nyuma y'urugo
kubavuga ko umugabo ashobora gushatakaza ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse muganga Yohani Nzisabira avuga ko ahubwo umugabo yiyugaje Burundi agira ugushaka kwinshi ko kuyarangura. Ivyo biremezwa n'abagabo biyugaje Burundi muri Kegerevazi numwe mu biyugaje Burundi.
Ndibaza yuko zibari mfane ku bantu bamugira ngo bamaze imyaka myinshi bashaje kuko nta muntu akiri muto mu bwo twari kume turumva bavuga ivyo n'abashaje kandi ntibagirira ngo nokubera ivyo ngira ngo babijanye n'imyaka bamaze ubundi je na jewe nta nta bibaze no vuga ngo hari ngorane byanteye.
Ivyo kandi birashingiye nawe n'umukenyezi wiwe Ndoricimpa Françoise.
Meshi baranakunda no kubimbaza bakambaza ngo none ngo ubona ngo bica bigenda gute ngo burya ngo kariro ntigaca kagenda guko bavuga ngo baba babaceye umuntu itemwe ati nta na kimwe tikujya nyene bibabiri niko bikuma bimeze
ano bavuga yuko ahubwo umwe mwete uca wongerekana
nyeka ariko bigenda nyene n'ubundi yego niko bigenda nyene
kubavuga ku rupfu rushobora kumara abana bikazana ikibazo mu gihe umugabo yiyugaje Burundi nduwa Yozefu ari mu biyugaje agira ati
uwo mugambi ntawo uhagarika ngo kubera ivyo urupfu ntawo ubitegeka kuko kandi urupfu ntirutinya gutwara benshi abumwa gafa abacumi bagafa
mani riho superasi umukenyezi wa nduwa Yozefu avuga ko imijyango ivyara abana benshi itagiye koroherwa mu misi ya none
uzo kwishinga kuguma byara agashikana abana 10 dufate nkabo nashikanye ntazoronka icabagaburira azo kwipfuza kubasubiza mu nda bitagikunda kukubera tangyaze gihara masi yatitutse atabikimera
intara ya Karusi nimwe mu ntara zibamwe abantu benshi ibiharo dukura mu biro by'intara ya Karusi vyerekana ko isa abantu 274 ku kilometero kwadarato ibuyiga mu ntara ya Karusi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana yakurikiranye ico kibazo n'uwo mugambi mu ntara ya Karusi. Twakira batumire rero bacu dufite uno munsi abakenyezi tugiye kuganira kuri iki kibazo cyo baciyumvira ko no munsi n'umunsi wa gatanu aho twumva ivyumviro cyane cyane vy'abigeme n'abakenyezi. Ku murongo twatumiye mediatrice Niyonzima. Mediatrice Niyonzima numuremesha Kiago muri yo ntara ya Karusi. Umwe mubajejo kuja gusigurira abanyagihugu uyu mugambi akaba ari ku murongo. Turi kumwe kandi na Seraphine Kamanzi. Seraphine Kamanzi n'umukenyezi muri yo ntara ya Karuzi yemera atahura ashigikiye umugambi wo gufunga Burundi ku bagabo aratubwira impamvu. Turi kumwe kandi na Odile Ningabire. Odile Ningabire n'umukenyezi nawe nyene wewe abona ati ntashigikiye uyu mugambi wo gufunga Burundi kumbure abagabo batari bake mu biganiro biheruka bo badashigikiye nabo nyene uyu mugambi ariko aradusigurira impamvu nawe nyene abona yuko bidakwiye yuko umugabo afunga Burundi. Mufaso ni mediatrice ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego, halo.
Turakumva mediatrice urahura komeye?
Yego turakomeye.
Ego natwe turahura koze. Ndumva muri kumwe ahuri n'umukenyezi Seraphine. Seraphine uratwumva kaze mu kiganiro? Seraphine uratwumva?
Ego.
Mwiriwe neza kaze mu kiganiro? Kaze mu kiganiro muri isanga. Nawe mfaso ni Odile Ningabire ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga urahura komeye?
Yego.
Ni Odile?
Halo?
Odile uratwumva?
Halo?
Odile?
Sabe?
Mahoro neza.
Mahoro.
Kaze mwese rero mu kiganiro muri isanga kuri iki kibazo tujye kuganira ko cerekeye ugufunga Burundi ku bagabo. Turiweza uko mubibona mereye kuri Madame Seraphine. Mfaso ni Seraphine, iki kibazo cyo gufunga Burundi ku bagabo wewe mbere y'ikiganiro urashikiriza yuko ugishigikiye, nihe mpamvu ubona gikenewe gukogwa umugambi wo gufunga Burundi ku bagabo ubona gute? Seraphine, uyu mugambi uyumvira ku iki, uyishigikiye kuzihe mpamvu? Uranyumva ubu? Dusigurira impamvu ushigikiye uyu mugambi. Abana indwi?
Ego. Bashobora kurera imandiriro kw'abandi. kandi mwana ifise ukuntu nashobora kubaguza no kubigisha abana ashobora no kubagaburira bayambaye benshi n'abahenga cumi cyangwa cumi n'umwe nicyo gituma
Niyo mpamvu ufuse abana indwi wipfuza guhagarika niyo mpamvu we n'umutambukanyi wawe we n'umutware wawe mwafashe iyo ngingo y'ukuja gufunga burundu niyo mpamvu mwafashe iyo ngingo y'ukuja gufungisha burundu kubyara ku mugabo wawe
yego
niwe yavyiyumviriye canke niwe wamushikirije ico ciyumviro yacakiye gute mu gitangura kukiganira ko bafata imigambi myinshi y'ukugerageza gutandukanya ibyara cyangwa guhagarika imbyaro hari indi migambi mwari mwaragerageje
karaba kinini akabigeme agafuko doze mana bihanga umuntu ate bidashimeka abantu bafata umugambi twogisira umugambi ushaka kuwujyako
umva no kuvuga wafashe ibinini ufata akagegene akabita gashinge abenshi batakazi na kashinge bashira mu kuboko ubuze ati warakoresheje n'agafuko ibyo byose ntibyagukundiye byagiye bidakora neza cyangwa byageze gute ntibyakuguye neza
kubera ntifuza abandi kubera kubahindwi ushaka kubanza nabo nyine
urakoze cyane turakugaruka ko mfasoni Seraphine reka tubaze na Odile Odile mwebwe ku bwanyu mbere ikiganiro mwashikirije yuko mudashigikiye uyu mugambi n'izihe mpamvu dusobanurira Odile ndagusabe Odile urantunga Odile Odile telefone nirikira camwe neza wogerageza kwegera ugashira umunwa kuri telefone tukakumva neza harimo amajwi azara camwe uvuge utomora muri telefone neza tukumve subiramo
ati cyane ni umugambi cy'ikigikiri kubera yuko abenshi si byo turashobora kuyindira kuri ibyo byapa by'ingorane hakarimo kandi abantu bazige nyuma y'umusaza icyo gituma rero tuwe abantu bajya kuri ubwo buryo bagahanura yuko bashobora gukoresha ubundi buryo batarinze kugenda gutsindisha burundu urashobora kutumvisha nabi hagati yabonakai avugana ubundi buryo mwakoresha bwa mbere birashobora gushyika mu kihangano ndatisha abana babiri kandi aaneza umwe arafite imyaka inani uyu munsi wundi agira kabiri arafite imyaka itatu ashika n'ubu nta yindi mbanyi ifise arashobora kutumva kumwe n'umucanci wanjye tugatandukana ibyaro
muri uko gutandukanya ibyaro Odile ukoresha ubuhe buryo uraharura ukoresha umuti ukoresha ubuhe buryo
kwebwe turashobora guharura ariko mugabo umwe twabwitoke yuko kumbure byaducanze tukabona yuko umengo ibyo twihangana ntibikunda turatuma tukitiza udufuko hanyuma tukareka kurinda kugenda kubona mu buzima bwacu imana yatwemewe ntatwebwebona ko abantu be yakizwa ntitwemewe n'utwemerwa iyo tudashobora kugenda kugira ibyo bintu imbere y'imana ntitwemewe urashobora rero kuhumvikana n'uwo mwubakanye mukatandukana imbyaro nta ngorane sinahanura ko abantu bafite abana benshi ari byiza natewezi shaka kuzara lana reshi chani kukua ikuwe usika iliko aliko mugayo wakani mkende na watanduka nizara wakani mdo kujenda kono na uzima mugayo imana wala hai
kuri wewe ubonaru kono na uzima
kono na uzima
Urakoze cyane gose Odile nawe Serafine murakoze cyane gose ku byumviro mushikirije naho muhagaze turaza kugaruka ko tubabaze ibindi byumviro canke izindi ngingo mwagiye murafata canke ibindi byumviro muri iki kiganiro kigiye kumara saha hafi turafise kandi ku murongo bamwe mu bakenyezi bafise icyo bashikiriza uno munsi n'umunsi duha akanya abigeme abakenyezi bashikirize icyo biyumvira kuri uwo mugambi nkuko muvyumvise hari yababishigikiye n'abatabishigikiye yuko abo byubakanye bafunga Burundi reka tuje ku murongo twakire uwitwa Viola Viola uratwumva mwiriwe neza Viola Viola wewe urashigikiye umugambi uko abagabo bofunga Burundi canke nta ushigikiye
yewe umugambi w'abagabo yuko bofunga Burundi yewe nabwo ndawushigikiye cyane
kubera
urumva ari nk'agahaze kubana aho abagabo ino mu ntara ya Karusi baziyumviriye arabaye ngo arabayisuka mu bantu none bavuga ngo ni ibintu bya politike kubera basanze uwo mugambi wo gufunga Burundi ari abantu ubwoko bumwe gusa bw'abahutu hanyuma rero bacavuga tuzawundi bariko baraduhenda ari abahutu aba ariko dufunga Burundi
Numva mu ntara ya komeza
Halo
bandanya
batavuga yuko ati ubu ni tuzobisubira twasanze twarahenze hanyuma rero turabyumva hanyuma rero nabyo wenda numva yuko umenga ibyo abenegihugu bashikirije kanumva umenga nibyo uko nabyo ahongezamo ubu ndongoye baragiye abantu b'abagabo kwifundisha Burundi
uvuze ataburongoye Viola urongoye mu buhe buryo uburongozi urimo
urongozi ndi mwondo mukuru w'umutumba
umukuru w'uhe mutumba
yego ndi mukuru w'umutumba
Viola uravuze ati bamwe mu banyagihugu basanze ari ibintu bya politike bisaba cyane cyane abahutu kwifungisha mugasanga ni ibintu bya politiki byavugwa hehe bivugwa mu masoko mu manama usanga abo bantu bafise ibyo byumvira cyangwa basanze ariko bimeze babivugira hehe
umusanzu babivuga mubo bariko baraganira bene igihugu nyene ntabo ego ukatawumva ati ndabundi ati twasanze ari ubwoko bumwe bariko barahimiriza bigisha kwigisha ngo bifungishe Burundi
none abo abo babigisha bandanya urantunga
hanyuma rero batabavuga ati ubu rero twabimenye twabitohoje ntituzosubira twebwe kumva uwo mugambi wo kwifungisha Burundi twasanze ari ibintu bya politike ngo kugira ngo bahonye abahutu
ikibazo kitoroshe Viola urakoze cyane kumbure dushobora kongera kugarura mu kiganiro mu mwanya uri imbere tumaze guha n'abandi ijambo kugira ngo usubire udutomore neza ibyo byiyumviro by'abanyagihugu bamwe ngaha mu ntara ya Karuzi babona yuko ari ibintu bya politike urakoze cyane gose Viola
ego namwe murakoze cyane
murumvise nka mufasoni Serafine wewe ushigikiye yuko abagabo bafunga Burundi hari ibyo urumva aho uherereye yuko umugambi ushobora kuba ari umugambi nkuko Viola bivuze ugamije gukogwa ku bwoko bumwe gusa Serafine uranyumva aho uherereye icyo kibazo Viola avuze aho uherereye ushobora uwo babara byumvise abantu bidoga yuko uwo mugambi ugamije gukuri guhamagarirwa ku bwoko bumwe gusa
ego abone nabyiye Arabona nabwiye mugabo ntiwabyumvise kumwe.
Abo wabwiye iki?
Ntiwabyumvise kumwe abo nari nabwiye.
Abo wabwiye iki? Yuko bo kwifungisha?
Kugira ngo baje kuri ubwo buryo. Urumva ntiwabyumvise kumwe mugabo, hari nk'uwo ababyumvise, hari n'abatabyumvise neza.
Urakoze. Twumvise Odile, bimwe mu byo wavuze nuko nk'idini urimwo ntirikwemerera yuko ufunga burundu. Turumvise Viola avuze ati bimwe mu byumviro nuko bikeka yuko bisabwa ku bwoko bumwe bwonyine bw'abahutu. Mediatrice wewe urumuremesha Kiyago ngaho mu ntara ya Karuzi, iki kibazo Viola ashikirije murakivuga murakiganira ko carashikirijwe n'abanyagihugu?
Hello?
Oui, médiatrice?
Ça.
Ura twumva?
Ura ndabumva.
Wewe nk'umuremesha Kiyago ngaho mu ntara ya Karuzi, iki kibazo cha Viola ashikirije hari ico wumva mu kibano?
Ego ibyo bintu tumaze kuba twarigishije cyo baradutumye turabyigisha amabazungu barabyumva mubandanye batwenga mu mihana bata baravuga yuko ngo bashobora kuba bariko baraho mu bwoko bumwe burya rero nyimaze kubera byabaye ikiringo gitoya nko babandanije kuko baravuga n'ababyifuza n'ubundi babandanya baza bakabagirira ariko ubu turi kubyigisha tubona umwango ntibabyumva neza.
Impamvu cyane cyane ituma batabyumva niyi muri make?
Igitura bakabyumva urumva mu nyuma twagiye turumva yuko ngo ibintu byihenya bwoko ngo bagirira ubwoko bumwe.
Ibyo byavuye kuki? N'abaganga bakekwa cyane byavuye kuki kugira ngo abanyagihugu batangure bavyumvira ibyo bintu? Nk'uko twabyumvise mu nkuru twari tumvise mbere yuko dutangura ikiganiro, abaganga baravuga yuko umugambi ubashimisha kubera uyu mugambi wo gufunga burundu ujanye no kuvyara ku rugero utega abakenyezi bonyine. Turiko turabiraba tugarutse gato kuri Madame Serafine. Madame Serafine, ku bijanye n'ivyo abaganga bavuga yuko bijanye no kuvyara ku rugero, mwebwe ku bijanye n'amagara hari ikibazo na kimwe kuva umutambukanyi wawe afunze aragira ku bijanye n'amagara yiwe? Oui, Serafine? Allo, Serafine, uranyumva? Ku bijanye n'amagara y'umugabo wawe nyuma yaho afungishije burundu, haciye igihe kingana gute, amagara yiwe yifashe gute?
Umwaka.
Ku rwego rw'amagara yiwe ku bijanye n'amagara yiwe hari ikibazo aragira inyuma yaho?
Oya, ntabwo nami.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire n'abandi bakenyezi bashikirize ico biyumvira kuri uyu mugambi. Ndabwiwe ko dufise ku murongo Mahoro. Mahoro, uratwumva?
Ndabumva.
Uraho neza Mahoro?
Ego ndaha.
Iki kibazo cy'uko abagabo bofunga burundu kuvyara uciyumvira kwiki?
Ahubwo n'umugambi mwiza cyane. Umugambi mwiza kubera ubu barabyumva abantu benshi. Kandi ku bantu bamaze kugira nta ngaruka mbi nyine ihari. Ubwo kabisa aho duherereye twebwe barabyumva rwose.
Wowe ushigikiye kubera iki muri make? Nk'umugambi wo kubyara kwa?
Urabona uwo matongo yaraje tutegereza kubyara bake dushoboye kurera.
Wewe urubatse?
Ndubatse, mfite abana babiri.
Hari icyo mwaba mwaraganiriye n'umutware wawe kuri iki kibazo cyo gufunga burundu kuri we muri kazoza cyangwa no muri aka kanya?
mbona mfanya twaganire bya turakurikiza tuzobyara abana batatu
mhm
yoga turakurikiza umwe wese atangura umwaka wa mbere
mhm
ni twaga cyumvise ariko gose kandi nawe ngiye
acunga
mhm mhm kugeza sahubye n'umuremesha kiyago
uri umuremesha kiyago
eh
muyihe ntara
Karuzi
muntara ya Karuzi
Mm.
Ukoresha ubuhe buryo none bwo gutandukanya ibyaha
Rushinge
Rushinge kuri wewe nta kibazo byose bigenda neza
Ntangorane nini kabi
Mhm
Byose bigenda neza ntangorane ntangwara ntaki byose bigenda neza kabi
Mhm Urakoze cyane mahoro urakoze cyane Mubandanya kumviriza radijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Itanga ishaka aho turiko turaganira ku kibazo cyo gufunga Burundi kuvyara ku bagabo n'ico abakenyezi baciyumvira ko ikatumira mate turagaruka murakoze
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi imisi yose saa 10 gushika saa 11 i Burundi no mu Rwanda uno munsi wa gatanu aho tuganira cyane cyane ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme turiko turiheza ikibazo cyo gufunga Burundi ku bagabo kuvyara cyo bita vasectomy mu gifaransa tuko turiheza ico abakenyezi bakivuze ko cyane cyane twaganire n'abakenyezi batari bake mu ntara ya Karuzi aho mu mezi 15 aheze abagabo bashika ku gihumbi bitabiriye uwo mugambi wo gufunga Burundi muri iyo ntara ya Karuzi rero turi kumwe n'umuremesha Kiyago mediatrice Niyonzima agenda mungo mu kibano asigurira abanyagihugu akamaro k'uyu mugambi turi kumwe ku murongo kandi n'umufasoni Serafine Kamanzi n'umukenyizi ashigikiye uyu mugambi we avuga ati mfise abana indwi uyu mugambi narawushimye n'umutware wanje twarawuganiriye ko turawufata turi kumwe kandi na Odile Ningabire we avuga ati ya nyabuna uyu mugambi si mwiza hari ubundi buryo bushobora gukoreshwa by'ugu vyara ku rugero no kutandukanya imvyaro umuntu atarinze gufunga Burundi tubandanye ikiganiro rero turi kumwe ku murongo nabandi banyonyi biradijwe rya Amerika tubandanye twakire turafise umushinga nahe canke umusore yitwa Gilbert uratwumva
yego
amahoro neza Gilbert
Asha mugwe ko imana aho duherereye na kawonye tuna ana maro ntango ane nyine dushitse.
Uherereye hehe none?
Mo yo tuvugana mbere ya
mukayanza. Gilbert iki kibazo cyane cyane twashatse kwiheza ico bakenyezi baciyumvira ko ariko kuri wewe mbega urubatse?
Ego ndubatse.
Ukibona gute iki kibazo kuri wewe nk'umugabo ariko ubona cyane cyane nk'umukenyezi ai wawe aciyumvira kwikije mukagera mukakiganira
bo kumisanzwe nokuri ni cyumvira cyiza kandi ku bantu babona kure bari bakwiye kufata ubuvugiro kandi bose bakabufatira
hamwe n'ibyo kuraba ugasanga imwe muri nko mu rugo ukaza ukabona ko umugore niwe yobigira gusa umugore ntashobora kwizera ibyo nakwizera kwavuga ati ndebye nindabigira ejo wewe akagenda mudahinga ubona byose n'ibyangorane ariko iyo bita mwese mukaza inama n'ingingo mukavuga ati reka twese tubigire rimwe urumva ko mwamubyumva kumwe kandi urumva ko ari byiza cyane ariko rero nkanjye
Gilbert noneho urafise abana ufise abana bangahe
bo kuno munsi ni kuri ndashaka kana kamwe mbwabo sa naje nimbona nije nka tv cha dukatu nanume ngo nzoca ndaba naje ntabigera
nkuko bivuze kuri wewe iki kibazo ntice ikibazo cyo kuvyara ku rugero ntice abakinyezi gusa
oya kabisa kubitanga kwa cyabo se kuko iyo bicitse kagira umukenyezi we nyine umugabo we dusayegeje ashobora kujya mu gahinga akabyara uwundi mwana kandi ari umwe ashaka kubanza kwirinda cyangwa se ntabwateka kurambye tubyare bake ariko iyo amaze ntabwo n'ikindi kibazo haba mu gucanga ibyaro niho bimaze gukora ikibazo cyo kubyara benshi gusa aho abagenda n'ibindi ibijyanye n'imiryango
Gilbert abagabo batari bake mu biganiro byaheze bagiye baravuga yuko batacihanganira iki kibazo yuko badashobora kugikora kuri wewe hari ikintu wumva wo butaye ufunze burundu
iyo mwamaze inama n'ingingo kuko kubisanzwe mwamaze inama n'ingingo hagati y'umugabo n'umugore nta kintu kimwe ubuhombye kuko urumva mwese mwabyamuka ukagerageza kumwereka ati burya nyabuna twakwifunga burundu turabona ku buryo bukedufise abana bakedufise tuzobambera akabyozo kuwumya bozobaho ukuntu nuko ni bya bintu biba bijyanye no gutegura akabyoza ku muryango wawe
urakoze cyane urakoze cyane gose Gilbert reka tubandanye ku murongo twakire n'abandi turafise Gerard uratwumva Jarare duzijwi wegere telefone ikibazo cyangwa icyumviro
Ego abade cyane icyumviro cy'abantu muranyumva
Ego
Icyumviro cy'abantu ni kinumva ahindi bikomeje ndabona nta mu Burundi ngomba kwabwira yuko icyo kintu umugambi waje muri iyo ntara n'ukuri ahubwo ni araba ukuntu baraborondere sponsor kuri uwo kwigira Burundi kuko abarundi nda bintu gato kuri abaye benshi yo rero imigambi bagize yo kugeza yo gutwara n'abagore y'abagabo ibyo bigambi ko bishyirimbe kuri kwara kuri ko kwara burundi bwose abantu babaye benshi abaye benshi kuko rero imigambi mukwiye gufatiza cyane rwose kuko twaraba mu muryango ariko mebo uri kuraba nka bya bantu batize bo uri kuraba bashimira ibintu byo kugira ugasanga babyabana babatera abana b'isoro nabo bana ni wande n'amashuri n'ibyo baziga bazuku babema muri mizere usubana babatanisha imituma yabo hari umuryango zica y'umuzaka yabo
Gerard telefone yawe ikiragorana gato biragoye kumva duzijwe ushike ku
Hello
Ego turakumva mu majambo make cyane
Hamarero kashanga nkabajya so bijyanwa ufite hano abana benshi gasanga rero ababyeyi babo ntibarondere ibyango mu gasahita mu kuguce imiryango rero ngo magare uno mugayitara aravuga ngo ibintu bishoboka n'ukuri nawe nyine ukatabona iyo biri ko biraza nka konye no generation kuvugwa ruka buri ubuhuye no ku Burundi wose ndavuga no mu Burundi wese yo hagarika kubyara ubuhuye no generation dufite kwigera yo fatinya kamisi twaramaze kudepasa limite yitu bano bati mamagara no kuri uwo mugambo kuri nyabagaba wumbe kuko ufite advantage na advantage ku muryango kuri jema ryo wa marushe yo amashano kubyara nk'umwana ugasanga na ubigize amashure meza umukinzire ko mu gicoro ntarye na ngoye cyayi na gije
uti byoba ishano canke byoba ikintu ciza
ha
uvuze ati byoba ishano
bishano umva umubyeyi w'umwana ukira ntibiye umuhondere umukate umva umwagusaje ikintu ntukironke rero umuryango kera umva ugasanga ukabye nk'umwana ugasanga nta mashure meza yize nta za kaminuza yumve ni hatari yo ni rogre yo ni rogre umva umara zorokita mu nyuma zo kuvuga twumve iwanze vema ntibyabaye ngoma kunshira hanze byaba igihugu rero nubwo ati rero umugandi wateye umwezo ntara kuwukwira mu ntara zose kandi bakabigisha abantu bakawumenya ku buryo abantu kuko uri kwaraba hari abantu abanditsi bo bagiye barasuye ba martisi ba 12 nawe baravuga ati ifo feritirize vrema rosore ore dufitirize vrema afikondite kuko fekondite amubuti yumvire umugore umwe kuvuga ati bamubwira abana indwi parefame uri kuraba rero
telefone ya Gerard iratugoye muradutunga reka tubandanye ikiganiro nabo turi kumwe ku murongo w'abatumire bacu nkuko nababyiye turi kumwe na mediatrice umuremesha kiyago mu ntara ya Karusi turi kumwe na Seraphine na kandi na Odile umufaso ni Seraphine uranyumva uracari ku murongo Seraphine kuri iki kibazo nyene mwarashoboye gufata uyu mugambi mwe n'umutambukanyi wanyu murawumvikana ko murawukora hari ukwicuza impamvu yoba yarabikoze kwigeze kuba inyuma yaha bikoze umutambukanyi wawe ntavyo yigeze yumvira ko nyuma yaha ntavyo yigeze yicuza ntavyo yigeze nkuko navuga ku regreta impamvu yabikoze byaramushimishije gushika n'ubu arashima iyo ngingo ni byiza
nawe umwana akeneye ishaka kurera abunyone inkwitwise
amagara neza ku bana bawe nawe Odile wewe nawe watubwiye yuko ufise abana babiri muri iki gihe kandi ko vyabakundiye mugatandukanye ivyaro umwana wa mbere afise imyaka 8 wa kabiri afise imyaka 3 abana ni bangahe muzogera ko muzobandanya umugambi kumbure bishitse mukagira abandi babiri canke mukongera ko ico cyumviro murabona yuko kitazokwigira kiza yuko mufunga burundu Odile Hello Odile Hello tuko tuvugana na Odile canke Seraphine Odile aracari ku murongo Odile turi kumwe Hello ninde tuvugana Mi telefone irabagoye gato ariko turabagaruka ko abatumire bacu batatu dufise ku murongo turabagaruka Odile uranyumva
ndakumva neza
ubu naho umugume ku murongo turabandanya tuganira mushikiriza ivyumviro vyanyu ku aho muhagaze kuri iki kibazo reka tubandanye no ku murongo wa telefone twumvirize ibindi abanyonyi biradijwe rya Amerika biyumvira ko cyane cyane ku ruhara rw'umukenyezi kuri iki kibazo nubwo dufata abagabo cyangwa imisore uno munsi turashaka kwihweza icyo umukenyezi yiyumvira kuri iki kibazo tubandanye ku murongo twakire Innocent uratwumva Innocent icyo wiyumvira kuri iki kibazo abakenyezi uruhara rwabo mu bijyanye no kubyara ku rugero icyo bo ubahandura n'igiki ku bijyanye n'iyo ngingo y'ukufunga burundu ku bagabo babo
ku cyane no kufunga burundu ku bagabo cyangwa ku bagore cyane ni bacu abaremesha ariko barabakigisha ingene bobyara ku rugero bakababwira ati ni ukubyara nka batatu cyangwa bane abo mushoboye kurera kandi iyo wacu atari umwe barabikurikiza bakagenda kwa muganga bakumvikana umugabo n'umugore yuko abana bakwiye kubyara ubumva bumvikanye bakabumvikana yuko nimba bakwiye kubyara abana barabyara abana nimba bakwiye kubyara batanu bakabyara bitanu kandi umugambi twe barawukurikiza nashaka kubigeza nta ngorane kandi bivuga umugore ntigire ingingo batari kumwe n'umugabo bananza guhanurana hama bagafata ingingo ibintu bikagenda neza.
Tuvuze ku bijyanye no kubyara ku rugero, bumvikanye ngo babyare cumi naho wiyumvira iki? Iyo bumvikanye bakajya hamwe bakavuga ati reka tubyare cumi, icyo kibazo cyo gufunga wibaza ko ari ikintu bo kwiyumvira gukora canke oya?
Oya, ubumvira batubyara cumi wabona ubu n'amatongo ntakinera, ubu nta bantu batubyara cumi n'amatongo ntakinera, ubu babaye benshi ni nka batandatu canke batanu, wumva batanu bicaye barabumvikanye umugabo n'umugore, umugabo ubu ntabwo ntatubyara abana cumi kuko n'amatongo ntakinera kuko ubu hari ubukungu bwinshi.
Hari abo twaganiriye n'umukenyezi twaganiriye aravuga ati uburyo byaragoranye, hariho kugerageza imiti, kugerageza akagenegene twadushinge two mu kuboko, kugerageza agafuko bigahava bikanka, muri icyo gihe wabahanuriye?
Ishyano babahanura wumva ibintu nibabiri ngo kumvikana, nenda ari kugenda kwikingiza akikingiza bakabyara aho yashoboye kure kuko ino mpombo.
Turakumva, bandanya.
Ikinyabwira umva baracumvikana umugabo n'umugore bakagenda kwikingiza bose, yenda bumvikanye batanu bakabyara batanu kuko ino bahora bashaka kubigisha kandi barakurikiza n'impanuro bahora babaha.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Tugarutse ku batumire bacu, tugaruke ku mufasoni mediatrice. Mediatrice mu kibano ngaho mu ntara ya Karusi, uyi mediatrice uratwumva? Mediatrice utanguye kuja kuganira iki kibazo n'abanyagihugu mu kibano ngaho mu ntara ya Karusi, turumva ko abagabo batari bake bavyijukiye, ni igiki ca mbere canke abagabo bavuga bate mugiye kubaganiriza kuri iki kibazo, bavyakira bate
abagabo tugiye kubibaganiriza ko kuko barashobora kuba umwanya wo kuganira n'abagabo, hanyuma hakabaho umwanya wo kuganira n'abakenyezi babo. Bimaze kugenda uko turaganira, hanyuma hakagira uwumva umugambi n'undi atawumva, ariko tukabandanya twigisha. Ego niko bimeze kariko, hama bagaca bajya muhira mu ngo zabo n'abakenyezi babo, hama bakatumvira ko hariho abagenda bajyanye n'umukenyezi wabo, hariho n'abagenda batajyanye, hakagenda umwe babyumvikanye ariko hamwesanga batabyumva.
Icyo gitigiri kigera ku gihumbi mu mezi cumi n'atanu, kugira ngo kigere kuri icyo gitigiri nuko nyine mwakoze ubwo buryo mwakoresheje bwo kubanza mukavugisha abagabo mukanavugisha n'abagore hama mukabarungika kuganira hamwe, niwo mugambi mwakoresheje
kuri icyo gihe? Kubera umwe wese ubudukiri mu mutima kugera turonka abo bantu usanga mu nzu iwabo, hama tukabahaye ikiganiro tukaganira tukavugana, hama hakagenda hakavamo umwe afata nk'ingingo bakakabumvikana n'uwo bubakanye bagafata ingingo. Bashoboye kuboneka.
Byiza no kuvugana n'umwe umwe, hama bakavugana bari hamwe bagafata ingingo, nivyo vyaciye bituma abenshi bijukira gukora uwo mugambi.
Kuri ubu umugabo abyemera, umukenyezi atabyemera, urumva naho nyine nticokunda.
Urakoze, urakoze. Reka twakire kandi ubundi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika ku murongo, Evariste. Evariste, duga ku ijambo.
Halo.
Oui, de Evariste.
Ego.
Duga ku ijambo, kibazo canke icyumviro?
Bo, nagomba gutangura ku cyumviro cya mbere. Bwa mbere mba nishimire kwanza imiryango yiyumviriye gukora iki kintu cyo gufunga burundu, kuko ari umuntu umwe, ari umugabo yabikoze atumvikanye n'umuryango, murumva ko bidashoboka. Hanyuma ngaca nsaba ko abajejwe amagara y'abantu bari mu mugambi wo kubyara ku rugero ko bokomeza ihimiriza, kugira ngo ive no mu ntara ya Karusi bamaze kushyika ku rugero ruhagije baje no mu zindi ntara.
Umugambi uriho mu ntara zose, gusa uno munsi twashimise ku ntara Karusi kubera ibitigiri bisa ni biriko biraduga kubitabira uwo mugambi.
urumva ko iyo ntari maze kuyimaze gushyira mu ngiro y'ibiza yari fashion nkama ikaba yarumvise impanuro babahaye hanyuma nkatavuga nti harakenewe ko kumbure abanyagihugu bumva ko iterambere ry'isi aho riko riraja imeze kubyara abana cumi na bangahe itagishoboka ko umuntu abatunga ari hamwe usanga bamwe bari mu barabara abandi bari mu buzima buke bumeze nabi kubera imiryango aho isi iriko iraja aho ibihugu bigeze usanga ubukene bwarabaye bwinshi kubera ibyiryana ry'abantu batariko barakontora bimwe n'abantu baba bariko baragwirirana baravuga nti niba amaleta araze ashyireho imigambi ashyireho n'inyigisho zikomeye kugira ngo imiryango yaba iyo mu gisagara ko mu gisagara niho tubona kubyara kurugira imyenge barabiturikiza gusumba mu gihugu hagati avuga nti amaleta rero leta ifate ingingo n'inyigisho zikomeye kugira ngo n'abantu batarabitaro bitahure kuko amatongo yaraje usanga muvuye ariko afitongo n'umuvuga asanga umwana yikese kubera abafitongo izo rero abantu ari bake ndabona ko umengo iyo gabanuka ama abapfasoni ego barafite uruhara runiniya n'uwo mugambi nuko ibizo kwitwaza ngo urupfu ruraza nibaza ko naho bari benshi bashobora urupfu ntawo rwitwaza icyo gituma navuga nti bumve ko umugambi uba ari iterambere y'umuryango kuri bose
kuri uwo mukenyezi nyine uvuze yuko wewe iyo bavuze bitoba ari byo kuvuga ko urupfu ruza hari uretse gufunga burundu hari abashobora kuvuga bati hari ubundi buryo bushobora gukogwa kubyara ku rugero wewe uwo bivuga ko iki ko hariho gukoresha agafuko ku bagabo tuko tuvuga ku bagabo aho hoho ntibo kwijukira kumbure gukoresha udufuko canke bakiga guharura neza kumbure icyo kibazo cyo gufunga burundu ntikigaruke kuri bamwe
duhereye nko ku kibazo cyoro cyo guharura neza icyo kirashobora gufasha abantu bamwe bamwe abantu bo mu bisagara mugabo muri bariya abantu bariya bashiki bacu bariya abanyokuru bacu bahariya ruguru ibyo birikunda cyane hanyuma kuza gafuko ku bagabo naho umugabo ashobora kugakoresha mugabo niba adakora imwe rimwe hari igihe bidakunda kuko hari igihe umugabo ataba agafite mu izosi mu nzu iwe uno munsi bikanka akavuga ati ko atakonfise sinyigo ndajya kuri centre de sante kukarondera reka ntangorane kubera batahariye neza ugasanga umugore arasamye atarabyiteguriye
rero kuri wewe byiza ni uko boca bapfunga
ndabona ko gupfunga burundu mu gihe zigishijwe bakabaha impanuro bakavuga ati wewe ubonye ushite ku bana uba wipfuza kuko hari ikintu bavuga ngo kubyara ku rugero ni kumenya kwanze ku rugero ni urwahe kuko hari ushobora kuvuga ngo kubyara ku rugero akavuga ngo hano nabyara cumi umenye tubyumvikanye n'iyo muntu ngo ngo tubyaye ku rugero ngo ngo umwana tumukwitije afite imyaka ngo ine rimwe ngo tubyaye ku rugero oya kubyara ku rugero ni kuvuga ati ubu tuzaye babiri kubera tubona itongo dufise cyangwa amatungo dufite azotuma aba bana tubasomesha bakagira ubuzima bwiza imbere rero hamaze kuboneka izo nyigisho bakazereka neza ko kubyara ku rugero ariko uwo umuntu azaye abana ashobora kurera bakeyi aho umuntu arashobora gufunga burundu akavuga ati nge nakwigiye batatu cyangwa bane nkeneye aho ndashobora gufunga burundu
bakabyumvikana urakoze cyane uratomwe Evariste urakoze cyane tuko turaja ku musozo w'ikiganiro mwakoze kudutega amatwi tugaruke ku murongo ku batumire bacu Mediatrice Seraphine na Odile Mediatrice dusozere ikiganiro akajambo ka nyuma nk'umuremesha kiyago wifuza gushikiriza mbere ko dusozera ko bare nkaka
Hello
Oui Mediatrice uratwumva
Ego
impanuro canke akajambo ka nyuma washikiriza kuri iki kibazo muri rusange ni nk'akahe turiko turaja ku musozo w'iki kiganiro
impanuro no tanga
ego turakumva
impanuro no tanga urabona yuko ubu umwe isi yaraje kandi urabona abana benshi urabona n'ibyo yarabuze kumva kubyara abana benshi ni hamubyaramo abaza kwiba ni hamubyaramo n'abandi bakugwara na kwashi je nibaza yuko abantu
abantu boga baritabirira umugambi kuko bose barawumva kandi kimwe nacyo n'abatumva gufungisha Burundi baritabirira umugambi wo kujya ku rushinge kudufuko ku binini hamwe n'ibindi n'ibindi ego twabwo nabo babandanye mudufata mu mugongo n'ukuri muzamugize neza muzamukota
turabe turagerageza gushikiriza ikibazo uko cyifashe abanyagihugu bagafata ingingo zabo uko ntubabibona ntitukumbure ntitujejwe kubabwira gukora iki cyangwa ikiriya ariko nk'uko tubikoze uno munsi turabashikiriza uko kibazo cyifashe tugashikiriza uko abantu baciyumvira ko nk'umufaso ni Serafine nawe nyene Serafine wewe watubwiye yuko ushigikiye uwo mugambi wo gufunga Burundi cyane cyane ku mpamvu waduhaye impanuro canke ikindi cyumviro bufise dusozero kiganiro cyo bari nk'ikihe muri aka kanya ni Serafine turakumva nduga ku ijambo
yego n'ana no tanga oba afisi abana benshi cyane akaba azara umwana ku wundi ku wundi yuko yoza kuri ubwo buryo cyane bimushoboke akajya kumushinge cyangwa kutugegene cyane ku binini mugabo jewe kubera ibyo nobona yokora yoza kwifungisha se nk'abana hindwi nka jewe cyangwa n'abandi baba barengeye nk'umunani nk'iki kugira ngo arabe yuko abo bana yoba yarabyaye batamugwarana kwasi cyane ngo bananirwe kwiga cyane ananirwe kubakuza kugira ngo abana bagire amagara meza kandi nawe nyine agire amagara meza ujya kubyara mu mwanya tuma umukenyezi agira amagara mabi kandi n'abana byaye ntibagire amagara meza
urakoze cyane gose Serafine Kamanzi ngaho mu ntara ya Karuzi reka tuje no kuri Odile Odile wewe wavuze uti kubw'imvo zitandukanye harimo kwizera kwawe mu idini ryawe no kuvyerekeye amagara uravuga uti ntushigikiye uyu mugambi wo gufunga Burundi impanuro mubo musangiye ibyumviro canke mudasangiye ibyumviro zoba ari nkizihe kuri iki kibazo cyo gufunga Burundi
Hello
oui Odile Oui, Odile, ni wewe tuvugana?
Ni Serafine.
Ndiko tuvugana na Odile. Odile nawe nyine adushikirize akajambo ka nyuma n'impanuro yo bafise.
Ikintu nahanura abo bantu bajya kuzuza mu Burundi. Nuko ibintu bibi nagaruka kuko nangaha mu Burundi cyatwenge birimo umuntu yashoboye kugira ngo yize no kwiga nkaba ndikane akagira ngo umwaka w'icumira twigisha neza ukanjone umuntu ashobora gutandukana mu itaro ukumubwira urupfu rw'umugore uramenya nuko uwo munsi ntacyo kandi ushobora gusoma imbanga muri icyo gihe urashobora kutumvikana ko n'umutanke wawe iyo minsi mutayisimba kandi nabyo akakagira ahangana mu gakoro kuko hanyuma mugashobora gutandukana mu itaro
urakoze cyane gose mfaso ni Odile Ningabire ndashimiye cyane gose abakenyezi batatu twaganiriye kuri iki kibazo cyo gufunga Burundi cyo baciyumvira ko bagashikiriza ibazo n'ivyumviro ndashimiye cyane gose namwe mwese mwahamagaye mugashikiriza ibazo n'ivyumviro kuri rubuga rwa Facebook rwa yacu murashobora kubandanya mushikiriza ico mwiyumvira kuri iki kibazo niba mugishigikiye cyangwa mutagishigikiye n'impamvu mwiyumvira uko mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cyo kuri uno wa gatanu ndashimiye bamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Innocent Kimenyi yafashije kwegeranya ibiganiro no kwakira abanywanyi b'ishuri rya Amerika kuri telefone ndabifurize weekend nziza mwese Imana ibahezagire murakoze
Kanyegera baby come closer ndeba nahageze tokaza mantu ripoteyana eh
tena leo tumepatana wewe mtoto mrembo tazana mimi kidogo dogo mdogo ai
Iwabo abantu Urwo nagukundaga Sanzaribo ankundaga The way you talk The way you smile baby
The way you dance is killing me baby Tuma nibaza nibito Nyumbo nari Subundi wabagahe